Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inundu. Ndabahe mwiriwe nshuti bakunzi baradio Inzamba agateka kawe ni kaze murano makuru makuru yaranze inondwi kuri radio Inzamba agateka kawe yukuru uyu wa 2028 ruhuma umwaka w'2021 Lambert niyo nzima ni watuma ano majwi abashikira kaze mwese Inama igira 2021 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko yarabaye kuri no wa gatandatu bikiye ku buhinga bw'ingurukana bumenyi President wa Kenya Uhuru Kenyatta niwe yatowe muri iyo nama gukorera mu ngata mugenzi we w'u Rwanda mu kiringo cyo kurongora umuryango w'ibihugu byo mu karere k'ubuseruko iyo nama yarirongowe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yararamutse asozera ikiringo ciwe iyo nama yari yitabwe kandi na President Evariste Ndayishimiye w'u Burundi Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda Uhuru Kenyatta wa Kenya, Salva Kiir wa Sudani, Benicegera cha President John Pombe Magufuli wa Tanzania, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ijambo giwe yashimiye ibihugu by'akareka Afrika y'ubuseruko byafashije kugira ngo impunzi z'abarundi ziri muri ibyo bihugu bizitahuke yanasabye ko byoshishikara muri iyo ntumbero nyene Liberant Vumukeko yarasubirijwe nawe nyene mu kibanza cy'umunyamabanga w'uyo muryango wa Afrika y'ubuseruko akaba asozera ikiringo ciwe yagirizwa kuba yaranyuruje amafaranga agera ku miliyoni 10 z'amafaranga y'amadolari y'abanyamerika ibyagirije ariko atigeze yemera Liberant Vumukeko akaba yasubirijwe n'umunyakenya Peter Matuki tubanaye na makuru twabateguriye makuru makuru umuyobozi w'ishure rya lycée Rukaramu riri muri komine Mutimbuzi yaratowe ikiziga mu gatondo kuri no wa gatandatu hafi y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura Eric nije nahagera akaba yari munywanya akomeye cyane wa SNDFDD bene umubonera kurezo urwaruka guyo mugambwe Pacifique nini nahazwe umwe mu baharanira gato y'akazi na muntu amenyesha ko ico ari ikindi kimenyetso cyerekana ko intwaro ishingiye ku rwanko no kutubahiriza agateka akazi na muntu atawigera umutwe Pacifique nini nahazwe
abaheruka ubwa nyuma Eric nije nahagera bakabavuga ko bamuheruka ku munsi wa kane ku mugoroba aho yaravuye kuramutsa umuvyeyi wiwe asanzwe aba muri segiteri ya Kigwati ya mbere aho nyine muri Rukaramu akaba yaratashye aje mu Kajaga naho ni muri segiteri ya Kinyinya yo mu Rukaramu nyene ibi kandi byashitse mu gihe Eric nje nahagera yaramaze gihe ariko aratabaza cyane cyane indongozi zo mugambwe SNDFDD aho muri komine Butimbuzi no mu ntara ya Bujumbura abamenyesha ko ubuzima bwiwe bubangamiwe akaba yavuga ko bubangamiwe na chef de zone wongaho mu Rukaramu uwitwa Leonidas Nibigira nta ngingo nimwe ikingira Eric nje nahagera yigeze ifatwa mu gihe hariho ubutumwa bwabonekesha ko uyu mushef de zone yabandanya kumwandikira amubwira ko bazotse babagahigura mu butumwa bwa nyuma mbere yo bayamwandikiye ku munsi nyine yagandaguriwe ko yamwandikiye amubwira ko amuhora ivyo yagiye ivyo yavuze mu nama amwagiriza ko amubangamiye mu buzima bwiwe Eric nje nahagera yarasanzwe ari mu mbonera kure yari umunywanya akomeye wa SNDFDD muri komine Mutimbuzi ibimushikiye bikaba mbere ari n'ikimenyetso ko mu Burundi atamuntu umakingiwe igihe cyose ari ntwaro yubakira kugwanko yubakira kukutubaha amategeko n'agateka k'umuntu umuntu wese ari muri iyo ntwaro abashobora gukoregwa bya bindi nyene bikoregwa n'abatavuga rumwe n'iyo ntwaro tukaba dusaba ko nkuko twame twabikoze ko hobaho amatohoza byihuse hanyuma abakoze iryo bara bagafatwa kandi bagahanwa twarumvise ko kuva ku munsi wejo amatohoza yoba yaratanguye ko n'uyu mushef de zone Rwandas Nibigira yoba yaramaze gufatwa ariko tugasaba ko byobandanya kuko abanyagihugu baho hano baravuga ko uyu mushef de zone yarasanzwe abangamiye abantu batari bake ko yaramaze kuvuga mu mabi menshi ariko igihe cyose atigera kurikiranwa bakaca bibaza ko n'ubu bizoye by'akanya gato akabararikuwe
Pacifique nini nahazwe umwe mu baharanira agateka kazi na muntu tubana inana makuru kuri no nkuru iciye ku masonga ivugwa mu bijanye n'umwuga wo kumenyesha makuru iradio Bonesha FM yarasubiye gusamira na kuva kuri uyu wa gatanu igenekezo rya 2026 ruhuma iyo radio Bonesha yari yaturiwe n'inzego za leta mu kwezi kwa rusama mwaka wa 2015 kuva icyo gihe iradio yaciye yakwa urusha rwo gukora n'urwego rucungera ibinyamakuru nyene bikora mu Burundi sense inyuma y'imyaka 5 ubwego CNC gwaciye rufata ingingo yo gukurako ibihano yari yarafatiwe nkuko byashikirijwe ku wa mbere uheze na Nestor Bankumukunza arongoye ikigo CNC mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ariko ubuserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe ARF ya Radio Bonesha FM ariwe Adrien ni hori imbere avuga ko inzego ziradio nshasha ari byaduka kuko inzego nshasha ziradio zishigwaho n'uburongozi bw'ishyirahamwe rya Radio Bonesha FM ARF asanzwe arongoye imbere y'amategeko tubitse ko hari izindi radio zaturiwe n'inzego za leta arizo RPA ijwi ry'abanyagihugu hamwe na Radio Television Renaissance n'ubu zitarugurugwa hamwe kandi ni radio ijwi rya Amerika ni radio y'Abongereza BBC zafatiwe ibihano n'ugwego CNC nazo nyene zicugaye tubananye nano makuru ikiringo cy'umugwi ujejwe gutatura matati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB kizohera kuva ku igenekerezo ya 13 ntwarante umwaka w'2021 bizamenyeshejwe kuwa kabiri uheze na Félicien du Burundi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru Frederic Bambonyumvira munye politike yigeze kurongora umugwi w'igihugu ujejwe gusubiza muzabo abaziteshejwe avuga ko hari hageze ko uyo mugwi ugenda kuko ataco wa Mariya Barundi ni inkuru ya Jean Baptiste Bireha
mu gihe mukuru w'umugwi hujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ari matungo Félicien du Burundi yararamutse kuno wa kabiri impiganiro haye bamyesha makuru amyesha ko kiringo cy'umugwi arongoye kizoherana n'igenekerezo rya 13 ntwarante umwaka 2021 yamyeje ko kubona harashinzwe sentare idasanzwe iraba ibijanye n'amatati y'amatongo n'andi matungo ngo bene amatati bashobora kwitura bizotuma imidogo igabanuka
aha no menyesha yuko ni nacyo gituma rujya gwego rya sentare idasanzwe yagiyeho imbere rya sentare idasanzwe ntiyabaho hariho umugonye ne uzeze gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo sentare hanyuma rero abitura umugu sentare nabo badashimye ingingo baguma bidoga yuko baburaho bungururiye rero ijya rujya sentare idasanzwe nico gitema baci bayishyiraho kugira ngo babidoga nabo baronke iyo ngururiye rero bisiguriye tufatire ko mu mugwi dushobora ko tatohoje neza rero muri sentare idasanzwe bakaba batohoje gose bakabona yuko umwe yatsinze mu gusentebe ubu akaba arushijwe rero arushijwe arunguruza naho nyende kuko muri sentare idasanzwe hari ibisata bibiri igisata ca mbere n'ica kabiri arushijwe mu ca mbere agenda mu ca kabiri no mu gisata ca kabiri arushijwe arafite uburenganzira bwo gusaba umushikiranganji w'ubutungane yuko bosubiramwo ubwo rubanza
Frederic Bambonyumvira umunye politike yigeze no kurongora umugwi w'igihugu jejwe gusubiza muzabo abaditeshejwe CNRS ari nawo bahavuye uhinduka umugwi CNTB ngo hari hageze ko ahubwo uwo mugwi CNTB ugenda ngo kuko aho kuzuriza abarundi nta kindi wazanye atari kubacanishamwo kuko ukorera umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD
CNTB naraje bagindi bisata ntacyabitayeho uyu munsi rero nigende haravuze ko igenda ahubwo nigende kubera ko ibyo yakoze abarundi benshi barabidogeye yarateye ingorane mu bantu gusumba ko baje gutora umunsi yibaza kwiwabo icyo ni cya mbere icya kabiri ni uko iyo sentare yaje nicyo kimwe iyo sentare ntakifasha kininiya kubera ko mu bisanzwe kera hari ikibazo abagore batwite mbega CNRS kirashobora guca imanza kitabe cyaciye muri sentare hariho intuzenya inzira twari twaciyemwo mungu w'abacyo bagatwa bagashyiraho sentare ariko iyo sentare n'ubundi ntibyo kubagira kurondera guheza ibibazo kuko ibibazo bya CNTB ibibazo bya CNRS iyo musanzwe ntibyaha ni ukuvuga umuntu ararenganije uyundi sentare yashobora gutanga umuco ngabo CNTB igafata imirimo kuko ari umurwi w'igihugu ya CNRS niho ari umurwi w'igihugu CNTB waragize umurwi w'igihugu mu nyuma kandi warufite imana ubu rero njyewe nkavuga ni reka ingorane ntizohera ingorane itahuzira ingorane ni gutungana nyabwo sentare ashobora kugira ubutungane nyabwo iyo CNTB igishatse ari kugira ubutungane nyabwo murabona ikibazo ni ubutegetsi buhari bushakiye ubutegetsi buhari icyo bwashatse bwarakironse icyo batashatse nticyaboneka
mwomenya ko kuva rero ku igenekerezo rya 13 ntwarante Sentebe atamanza uzo subira kwa kira abafisi amatati bakazo kwitura amasentare asanzwe.
Arakoze Jean Baptiste Bireha muriko mukurikira amakuru makuru makuru yaranze ndwi kuri yaduinzamba agateka kawe mukanya turayabandanye.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Inda kuri karjibihe rimazi misirji mwonekeza jono nyivitari vike munu kukwezi kwa kabiri umunuwe ya rapuye abandi barakomereka abandi nabo batizabo ubushikiranganji bw'ibintu kikije bukavuga ko mu gisagara cha Bujumbura abanyagihugu babifise mu ruhara na cyane cyane abavogera ikiyaga cha Tanganyika mu gisagara cha Bujumbura baciye kubiri n'amategeko ido nido na Edi Claude Ninahazwe.
Munara Bujumbura niho hasa nasinzikaye kubera amazi y'ikiyaga Tanganyika atera imyuzure kugeza mu mihana y'abantu muri komine ya Muha muri quartier ya Ruziba. Inzu zirenga 60 nizo zabomowe n'imvura yaguye mu ijoro ryo kuri uwa kabiri rishira uwa gatatu. Abanyagihugu bakaba baraye bahagaze ubu bakaba batagira icyefo cya ruguru. Ahanyene mu gisagara cya Bujumbura amazi y'ikiyaga Tanganyika akaba mu ndwi iheze yarateye inyubakwa zitandukanye muri komine Mutimbu ahitwa Mukajaga. Abantu barenga 5,000 bakaba batagiraho bakika umusaya ikiraro gihuza intara za Bujumbura n'intara ya Bubanza muri komine ya Mutimbuzi kikaba kiri mu kubomoka bivuye ku mvura nyinshi imaze igwa igatuma uruzi Murago guzura rukarengera hagatako n'abasanzwe bahimba urucekere rw'amabuye yo kubaka abari mu basongera isibe. Muri iyo ndwi iheze kandi mu gihugu hagati imvura ivanze n'umuyaga mwinshi yatumye isengero ya Katolika mu Kibumbu muri komine Kayokwe y'intara ya Mwaro ibisakazo biguruka cyo kimwe n'inzu zihegereye. Umwana w'umunyeshure yari yugamye arapfa. Mu ntara ya Kirundo imvura ivanze n'urubura yaratikije imirima muri komine ya Busoni. Ishirahamwe Caritas Burundi ry'Imuhinga rikaba rimenyesha ko imitumba 8 yatikiriye cyo kimwe n'umutumba wa Kobero wa komine Butinda mu ntara ya Muhinga. Aho nyene mu ntara ya Muhinga ishure gisumbuye rya Muruta muri komine ya Gashoho abanyeshure batatu barakomeretse ku munsi wa mbere bahitanywe n'ibisakazo by'ishure byagurutse igihari ko hagwa imvura nyinshi ivanze n'umuyaga. Uretse abapfa canke bagakomereka bahitanywe n'ibisakazo biguruka igihe babugamye hari n'abaribwa n'ingona kubera zisanga mu mazu abantu kubera ko amazi ikiyaga aba yateye ingo z'abantu. Musiguro umushikiranganji bidukikije yatanze igihe yishikira kuraba uko amazi y'ikiyaga Tanganyika yaduze mu nyubakwa z'abantu mu ndwi iheze yamenyesheje ko ikiyaga Tanganyika cavogerewe kubera abantu bubaka ahatarekuriwe n'amategeko. Deogide Rurema umushikiranganji bidukikije:
icyo twabonye nuko byunyuwe nuko hari abantu baje kuvogera aha kuri bitorare kumpengera ikiyaga Tanganyika bakahubaka amazu ibindi bakabyonona. Hari ibyo rero twamatwahanu yuko abantu bokurikiza amategeko kuko bayakurikije. Aho bayakurikije twasanze atabyononekanye byinshi cyane.
Amazi y'ikiyaga Tanganyika ubakaba yaraduze ku metero 776 ivyaheruka kuba mu 1964 aho yari yaduze kugeza ku metero 778 nuko bisigurwa n'umushikiranganji. Kuri uyu wa kane hakaba hari hadekanijwe inama ihuza ubushikiranganji bw'ibidukikije n'abasanzwe bafise amatungo canke bakoresha inkengera z'ikiyaga kuva i Bujumbura kugeza inyanzarake mu bwanuko bw'igihugu mu ntara ya Makamba.
Kubwa mame sashimika kurikirana hafi bijanye n'ibidukikije Kajaga nimwe mu makartie atagenewe kuba kwamo kuko haramazi menshi kubwiwe ngo abariyo bagowe bakiriko umviriza
baje abantu bateshejwe izabo umyuzurira y'uruzi rusizi bagowe bakiriko kuko uko imyaka yose izoba rusizi izokwama yuzura izokwama yuzura kubera urabona rurya ruzi ruvaria mukiyaga Kivu hanyuma ruhanamiwe n'imisozi y'igihugu cha Kongo n'imisozi y'igihugu cy'u Rwanda n'imisozi y'igihugu cy'u Burundi. Iyo misozi yose nka yose ntiyambaye isuri ryose riva muri iyo mitumba yo muri Kongo yo mu Rwanda yo mu Burundi iho mokera muri ugo ruzi rusizi rero muri ugo ruzi rusizi aho gwaca amazi agaca duga kukwera iryo suri riraduza ntiyaba haki mu bumanuke bw'ugo ruzi buca buba bugufiya kubera iryo suri bigaca bituma rero rusizi ivogera ahantu mu kiyaya aho mu kajaga abo bantu tubivuge tubisubire bagowe bakiriko kuko nubi imyuzurira izobatera kandi sinibaza ko hari umugambi w'izo bihugu bitatu zoshoboka gukingira ubwo ruzi rusizi kugira ngo ruzosubire kuzura abajya abantu bagiye kugerera ahantu hatagereye bagiye kurugerera ahantu hatagereyegwa kuko n'izina riraharanga mu kajaga harajaga wewe wibuke na ca gihe c'abadagi habananiye kuba kubera hari amazi menshi n'imibu myinshi ababi wacu bagaca baja kuhaba ico rero ni catumye abo bantu bameregwa nabi bubatse ahantu hatotegerejwe kubakwa ahantu batagiriye ivyigwa
mamye sashimiki yabandanya asaba leta y'Ibujumbura kuronderera ababa aho hantu ahandi ho kubaka akavuga igitera iyo myuzurira ari uko harabubatse hafi y'amazi amazu akomakomeye bigatuma amazi aduga n'ubunyene mamye sashimiki
umuturama wonyine n'ukwimura bajya abantu leta ikabaronderera ayandi matongo kugira gatanganika rero ibitera iyo myuzurira ikacho kimwe mbere na rusizi naho nyene ubwa mbere ni hindagurika ry'ibihe murabona yuko ihindagurika ry'ibihe ryabaye akanane yabahinga mu gihugu cacu kubera igwirirana ry'abantu kubera ibikorwa by'abantu ari byinshi kandi urabona hari imbo nta nibiti bikinga ubwo uwo muyaga ni byinshi gose ikindi cyatumye rero abavogereye inkengera z'ikiyaga Tanganyika bategwa n'imyuzurira nuko barenza amategeko agenga amazi nuko barenza bagiye kukubaka kuri za metero 150 uvuye ku mazi bakahubaka inzu zikomeye bakaharima bakahororera izo zose rero byaratumye amazi aduga icokogwa kugira ngo iyo myuzurira ntisubire guhitana abantu n'ibintu ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika umushikiranganji w'ibidukikije aheruka kubivuga yaremeye yuko agiye gushyira mu ngiro itegeko rigenga amazi agiye gushyira habona amaliste amazina y'abantu bose bavogereye aho hantu bavogereye ikiyaga Tanganyika hanyuma itegeko rije mu ngiro abanenza amategeko babomorere hanyuma imyuzurira turabe ko yogabanuka
mu gusozera no makuru abakozi b'ibitaro vya Fota mu karere k'ubuvuzi ka Mwaro mu ntara ya Mwaro baridogera umuyobozi w'ibyo bitaro Nazer Ndereyimana ariko arabima agashyiruka bute bahabwa n'amategeko mu gihe baba bakoze neza abayaronka ngo nuko baba bamuhaye igiturire kugira ashire ko umukono ikindi ngo nuko yivanga muri ico gikorwa kuko umushikiranganje w'amagara y'abantu ngo yaheruka gutanga itegeko kubijanye nako gashyiruka bute ko hazoza harasinya umuyobozi ajejwe intara y'ubuvuzi utwara karere k'ubuvuzi nawe akaraba amavuriro mato mato gusa kurikira umwe mu bakozi bo kuri ivyo bitaro
Kasi utangazwa n'ifoto gutwara ku karere k'ubuvuzi yitwa Dr. Nzenderimana aho yama yifatira mu kiganza abakozi b'ibitaro akabafata nabi mu kubima gashuka bute baramuswa n'amategeko mu gihe bakoze neza aho ni mu gihe abigira umushikiranganji w'umugara w'abantu we yategetse ko mu bijyanye n'aho gashuka bute ku mahopita hazora hasinya ubutwara intara y'ubuvuzi ariko utwara akarere k'ubuvuzi akarabiza amavuriro rero wewe yabyanse yanse ingingo y'umushikiranganji ku bitaro twa twaronze agashuka bute none yagafashe yabyanse ngo mpaka ari we abisinyako rero ibyo mu kubyanka sibindi ni uko aronka igiturire cy'amafaranga 2000 ku muntu umwe wese umukozi kugira ngo asinye rero atagisinya amafaranga niyo baciye aronka icyo bituma rero shabyanka bityo tugasaba ko imyifato nk'iyo yahagarara kuko nta rejiyo y'umushikiranganji sinumva ukuntu bishobora kwanga ingingo z'umushikiranganji tugasaba ko ibyo bintu kubera zihagarara ngaho kandi tugasaba ko umushikiranganji wabyumva akagira icyo akoze
uruganda rwaragiye inzamba agateka kawe ntigwigeze rero ronka rero umuyobozi w'ibitaro vya Fota kugira ngo atange umuco kuri ibyo yagirizwa ninonga hatu chedu sozira no makuru 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 ya ranzi nondgui kuri adu nzamba gati kakawe nginguru kire mwegu mwese mga kuri kie mugiri webziza amuri hose marikumena parfum da sigana.
Ngiyi nzamba
nzambira samirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inundu.